ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Numunezero ntangire gusubira kubana namwe mu kiganiro ya gatatu. Kiganiro mugiye gushikirizwa na Jeoni Nina Hazwe Maria Karori. Kaze mu kiganiro cyacu tugiye guhera mu Rusendaho ishirahamwe gigenga Adepaye. Kumfashanyo ishirahamwe ry'abadagirizwe ku izina rya Diakonia ryatanze ku munsi wejo imbuto ku mpunzi zimwe zimwe ziba mu bisagara no ku muryango y'abakongomani yazakiriye. Inkuru irambuye twayiteguriwe na Garciano Arenga mukayumva mu ijwi rya Emabure Kavunja Pori.
Yaratanze imbuto n'ibindi bikoresho by'uburimyi buri muryango ukaba waronkejwe isuka zibiri ibiro 11 by'ibiharage amagarama 20 y'imbuto zirengarenga n'umuganda w'ibikotikoti vya kijambere. Izo mpunzi niyo miryango y'abakongomani bakaba bataretse kwerekana umunezero wabo.
Senitwa nzoganza ntirabampa nkuraba impunzi ziri hanze y'ikambi. Turashimye cyane kubera depa iguma idukurikirana ntiduheba. Uno munsi tugiye kuronka imbuto kugirejo tuzoronke natwe ukuntu turera abana. Ako gashimye turagashima gose kubera twebwe turi hanze y'inkambi ntibadufata nk'impunzi badufata yuko tutari impunzi. Nico gituma dusimye kubera adepaye iguma itwiruka
tukabamenyesha ko iryo shirahamwe ryari risanzwe rirangurira imigambi mu bucimbiri butandatu bugize isegiteri ya Tanganyika nabwo bukabari Makobora, Swima, Kabondozi, Mukwezi, Mboko, Nundu, Sanza, Kenya, Lusenda na Lweba.
Tuve mu Rusenda twerekeza mu gisagara cha Uvira aho ishirahamwe ry'abagira neza DRC AID mu Cyongereza ryatanguje igikorwa cyo gutoza imfashanyo igenewe abatishoboye n'abageze mu zabukuru ku bantu b'umutima w'ikigongwe. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Parudo Mwetamiwa numva mu ijwi rya Manuel Bimenyimana.
Imana yonyine niyo idufasha kandi ishobora gukura igihugu mu bukene bivugwa na Thierry Mwesa umukuru w'iryo shirahamwe. Abaserukiye amashengero atandukanye abategetse muri politike mu by'intwaro abagira neza n'abaserukiye ugwaruka bari muri iyo nama baremeye ko babona isoko y'ubukene bw'abakongomani nuko bajya ariko batimbura ubu bagiye gukora ibikorwa bitanga umwimbu mwinshi. Thierry yemeza ivyo bazokwegeranya bizoshigwa ku mabarabara makuru makuru y'igisagara cha Uvira kugira bafashe abatishoboye ariko aguma yibuka ko hariho n'impunzi kugataka ka Kongo nabo bazoronka kuri iyo mfashanyo. Mumenye yuko abari muri iyo nama bari abantu 240 muri bo harimwo abagabo 125 n'abakenyezi 65. Inama yamaze iminsi ibiri aho ibuvira.
Turangiriza amakuru yacu mu gisagara cha Baraka aho ishirahamwe ritegamiye leta Oxfam ryatunganije amahumiriza ku misore n'inkumi yo muri ico gisagara ku buhinga bwo kwikingira indwara zandukira bivuye ku isuku rike. Ayo mahimirizo yaciye mu mahugurwa yahawe abangana 30 wo muri ico gisagara. Ni inkuru ya Ndere ya Foko yasubiyemo mu Kirundi na Rukade Ndikumana.
Ishirahamwe mpuzamakungu Oxfam rikorera Baraka ryaratanze inyigisho kuva ku ndwi iheze ku bana 30 baba mu makarati atandukanye agize igisagara cha Baraka mu kumenya kwikingira kiza cyakorera muri ico gisagara. Izo nyigisho z'amazi iminsi ibiri umunsi wa gatanu n'umunsi wa gatandatu mu ndwi iheze bikaba byabereye mu nyubako azivuriro ritoya rya leta riraho nyene Baraka. Nkuko umushinga nta Estani etunda vyerekana izo nyigisho zari zifise ihangiro ryo guhimiriza abana bose b'ibaraka mu kwikingira ico kiza cyakorera kuko ari ingwara ya mitera umutekano muke muri ico gisagara kuko bataronka inyigisho zo kwikingira ico kiza cy'iyo ngwara. Ku ruhande rwabo barashimiza izo nyigisho kuko zizobafasha kwikingira ico kiza cy'ingwara kibateye ubwoba. Ko bamenyesha ko hateguwe urugendo kuri uyu munsi wa 22 ukwezi kwa gatatu 2018 ruteguwe n'ishyirahamwe Oxfam mu guhimbaza umunsi wahariwe kurwanya ico kiza cy'ingwara ya korera.
Nino ngaha ndangirije ikiganiro ya gacuno munsi mwagiteguriwe na Sergio Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kaora. Maria Karoli na kibashikirije ndabipfurije kugira ubumwe hirya no hino na Gahwane.